VOA. Iyi ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika igiye kubagezaho ibiganiro nk'uko yisanzwe bibagezaho buri munsi. Ubu tugiye guhera mu ntara ya Ngozi. Mu kanya rero turabagezaho amakuru atandukanye ku kibazo cy'umutekano mu ntara ya Gitega. Turaza kubagezaho mu kanya n'ibiganiro bindi ku byerekeranye n'amafaranga yishyuzwa ku banyeshuri. Duhera rero mu ntara ya Ngozi, ishyirahamwe Ntabariza rirashyigikira rikashima umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku cyemezo yafashe cyo guha imbabazi abanyururu bagera ku 2,500. Ni inkuru yateguwe n'umunyamakuru wacu Jean Bosco Ndarurinze ukorera mu Kirundo, ariko iyi nkuru ikaba ari muri Ngozi.
Ni ijambo risozera umwaka yashikirije abarundi bose umukuru w'igihugu cy'u Burundi Petero Nkurunziza yamenyesheje ko hafashwe ingingo zizotuma abanyororo bashika 2,500 batezurirwa. Ishyirahamwe Ntabariza rihurikiyemo abahoze ari abanyororo n'imiryango yabo barakenguruka iyo ngingo. Naho iyo ngingo ari yo gushima, ishyirahamwe Ntabariza rivuga ko ibitigiri by'abafunzwe bikiri byinshi. Mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uwa kane, Jean Marie Nshimirimana arongoye iryo shyirahamwe avuga ko bagiye gusubira gufukamira umukuru w'igihugu. Iryo shyirahamwe rifite icicaro mu gisagara cya Ngozi, rivuga ko bishoboka ko abanyororo babandanya kugabanuka ku rugero rushimishije.
Dusohoye itangazo rivuga dushimira ingingo ya nyiricyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaraye arekuye abanyororo bashika ku 2,500. Twasubiye turasaba yuko turavye abanyororo ukuntu baguma ari benshi mu mabohero, ko hoba umushikiranganji yoshira mu ngingo inama nshingamateka iherutse kwemeza, kandi iryo tegeko rimaze igihe, yuko abanyororo hako abanyororo baguma barundanye mu mabohero bokora igihano gisimbura umunyororo babaciriwe, kuko nyagihe n'igihugu gica cyatorera koyoko baca bateza imbere igihugu nk'inyubako n'ibindi.
Bidatevye, ishyirahamwe ry'abahoze ari mfungwa n'imiryango yabo risaba umushikiranganji w'ubutungane gushyiraho umugwi ujejwe gushyira mu ngiro iyo ngingo y'umukuru w'igihugu. Uburongoye iryo shyirahamwe avuga ko nabo nyene bagiye gushyiraho umugwi uzokurikirana ishyirwa mu ngiro ry'iyo ngingo. Uwo mugwi uzoba ufise igikorwa cyo gukurikirana ko atabuzoba asigaye afunzwe kandi ari mu mugwi w'abatezuriwe. Muri rusange, ishyirahamwe Ntabariza rirashima intambwe leta y'u Burundi igeze ko mu kubahiriza agateka ka muntu na cyane cyane akabafunzwe. Iryo shyirahamwe rivuga ko leta y'u Burundi imaze gutera intambwe iboneka. Ivyo bitandukanye n'ibiri mu cegeranyo giherutse gushyirwa ahabona n'urunani mpuzamakungu kw'amashyirahamwe aharanira agateka ka muntu FIDH. Muri ico cegeranyo urunani FIDH rwakoranye n'ishyirahamwe Rige Iteka, hagaragaramwo ko agateka ka muntu katifashe neza mu Burundi. Inyuma y'ico cegeranyo ciyamirijwe na leta y'u Burundi, Rige Iteka iherutse gufutwa. Mugihe amashyirahamwe Rige Iteka na Ntabariza akora bimwe ariko ntabone kumwe ivyo ajejwe, Ntabariza yakiriye gute ifutwa rya Rige Iteka?
Muri uku kwezi nyene hariho itegeko umushiranganji w'intwaro hagati mu gihugu aherutse kuja gusigura mu nama nshingamateka yuko n'ishyirahamwe iryo ari ryo ryose ryokora igikorwa kiba caremeye mu gusaba kuko ryemererwa. Twebwe ku bwacu rero twe ntibituryoye kuba ishyirahamwe Rige Iteka, ndabona ko ari ryo mushatse kuvuga kuba ryararihagaritswe, ariko leta niyo izi ico yoba yarabigiriye mugabo tukaba natwe twotera kamo umuntu yashinze ishirahamwe n'ukuri amenye ko ari shingiye mu gihugu cy'u Burundi gifise amategeko akigenga ibyabaza hakubibariza hejuru cyangwa ukabivugira hari hanze n'ahari wo kwegera bo bireba ari umushikiranganje ubwiwe byega ukamwishikirira twebwe uno munsi dutanze ikiganiro ku bamenyesha kuri mwebwe bamenyesha makuru tuvuga ibyishyirahamwe ntabariza mutubabare uno munsi ntitwavugira yandi mashyirahamwe
mu gutezurira abanyororo. Umukuru w'igihugu yisunze ingingo y'ijana na cumi na gatatu y'ibwirizwa shingiro ry'u Burundi. Abakatiwe gufungwa imyaka itarenga itanu n'abamaze bitatu vya bine mu mvuto cy'umunyororo bakatiwe bagiriwe ikigongwe bivanye n'uburemere bw'ivyaha. Abanyororo batandukanye bazogabanirizwa ibihano, kugabanirizwa ibihano bikazovana n'inyifato berekanye mu mabohero barimwo. Ingozi mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Jean Bosco Ndarurinze, urakoze cyane kuri iyi nkuru. Nshuti muduteze amatwi tubararikire n'andi makuru yacu muza kumva mu kanya isamoya n'igice. Ibiganiro by'Ijwi rya Amerika birakomeje.
Iwanyu mu ntara
ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara
na kajyo Ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mikambi kugira yagira abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara.
Turacyari mu Burundi. Ministeri y'ubushikiranganzi bw'uburezi mu Burundi buherutse gufata icyemezo cyo kubuza amasomo y'inyongera. Ayo ni amasomo abarimu bahaga abanyeshuri ku kiguzi cy'inyongera nyuma y'amasaha y'akazi asanzwe. Inkuru yakurikiranywe na mugenzi wacu Eloge Wirikaneza uri Bujumbura.
Inyigisho z'inyongera cours de renforcement mu Gifaransa zitunganywa mu mashuri yisumbuye zitangwa inyuma y'umutaga amasaha y'akazi ategekanywa na leta kubigisha yaheze. Ku mashuri amakomite y'ababyeyi ni yaje hamwe akumvikana n'ubuyobozi bw'ishuri n'abigisha amafaranga yotangwa kugira ngo uwo mugambi uje mu ngiro. Umuvugizi w'ubushikiranganji bw'indero Juma Edouard hamenyesha ko ku isi yose bene izo nyigisho zihabwa abanyeshuri zishobora gutunganywa ku neza y'abana iyo hari ingorane mu by'ubumenyi zimaze kwibonekeza. Ariko amenyesha ko mu bisanzwe izo nyigisho zitangwa ku buntu, mugabo mu Burundi zirarihishwa. Iruhande yo kurihishwa, Juma Edouard hatubwira utundi tunenge twatumye ubushikiranganji buhagarika itunganywa ry'izo nyigisho.
Icyo gikorwa cyari gisigaye kigeze aho ishuri ryose, ni ukuvuga abana bose kuva mu w'indwi gushika mu wa nyuma, bose barinda kugaruka. Urumva rero ko ngaho hari ikibazo, igihe ari abana bose barinda kugaruka hariho n'ikindi murazi yuko batangisha amahera. Icyo gikorwa ababyeyi batangira amahera niko kirungura abana by'ukuri, gitumbereye inyungu yose ije ku mwana. Induru mu mashuri aho usanga ubuyobozi n'abigisha bapfa amafaranga, nkamwe hamwe mu gushinga urugero umubyeyi wese afite gutanga bavuga bati sabigisha gusa n'umusekretari yagarutse ya premidi n'umuplanto yagarutse bose batiza kuronka, ni nkuko bo bashaka kwiyungunganya kugira baduze nk'agashahara sinzi ngene twabyita. Mwe ugasanga iryo shure ryamara rya nyuma imyaka yose nta mwana n'umwe atora ikibazo cya leta, uca wibaza n'umubyeyi yatangira amafaranga iki.
Izo mpuhwe z'ubushikiranganji ziratahurwa na sendika y'abigisha bo mu mashuri yisumbuye CONAPES. Emmanuel Mashanda arongoye iyo sendika ariko asaba ubushikiranganji kudafatira mu kivunga hagafatirwa ingingo abakora amakosa gusa.
Kubyerekeye ajya amafaranga batanga si ishuri yashinga, ashingwa n'ababyeyi bonyene bumvikanye baravye n'ubushobozi bw'ababyeyi b'abana biga ngaho onye. Hamara twumvise ko bihagaritse twe twagize tuti nticamenye neza imvo nyamukuru ko gufatira ku mafaranga yonyene ntibikwiye. Bateza kuvuga bati mbega none bwa bundi bagiye barigisha cyane ntibigisha. Iyo ngingo nabo bayifashe, ngiye ngo bayifashe bafatiye ku ngorane baba barumvise hamwe mugabo batatohoje neza yuko izo ngorane ziba zikwiye hose. Urumva ishuri mo canke iyindi bashobora ko batumvikanye neza ngene bayagabura. Iyo niyo ciba imvo nyamukuru yuko bihagarika, ahubwo twabanza kurambega ineza ibyo bintu gusubirayo niyihe. Ineza ni y'umwana kuko umwana ajya ku ishuri yajya kurondera ubumenyi, hanyuma bagapfuma bagira bati genda musure mwicarane n'ababyeyi niba bari bo bidoze mwumvikane neza
umukuru wa sendika sinatefe uri kiyamwa bigisha bo mashuri nshingiro nabasaba ko hoja itegeko rya leta rigenga inganizo nyigisho zitangwa Victor Ndabaniwe
aho zitunganijwe neza nta uwo bihakana by'ukuri cyanigisho zirafitiye akamaro abavyeyi zirafitiye akamaro abana hari abavyeyi bavyakira ukutariko gaca bavyakira ukundi kwakiza ko amafaranga yagiye muri leta izo zitwara bitabura twege natwe ikindi gica cyiyongera ko nuko ushobora gusanga nko kwishure iri riri mu gisagara cha Bujumbura nka Karorero ugasanga kwishure kanaka abana babaca nk'ibihumbi 10 ku kwezi wagenda ugasanga babaca 20 ivyo byose dukeneye ko wowe umugambi wotunganwa neza uwo mugambi gatunganwa habajijwe abo bose begwa n'ikibazo c'indero cyacyanze cyose rukira abakozi abaserukira abavyeyi nabaje baserukira ubushikiranganje n'abatwara amashure nk'ibimara umwanya muremure bataratunganya ukundi gusha ingene ivyo vyigwa vyotangwa harakenewe itegeko ryo hurirwa ko na bose itegeko ababikora bo kwisunga leta bicije ku mushikiranganje ifise ingene ishobora gukontorora ibijanye n'iyo vyigwa ingene ngo biratangwa
twese amashure ya leta n'amashure yabigenga nayo nyategerezwa kwisunga ingingo nshasha y'ubushikiranganje bw'indero ibuza gutanga inyigisho inyuma y'amasaha y'akazi eroje buri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje urakoze kuri inkuru abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mbibutse kandi ko ijwi rya Amerika ribageza amakuru arambuye avuga ku isi hisamo ya n'igice zo kumugoroba ni mukanya gato rero muze kuba muri kuri radio yanyu umuntu umwe yarayishwe naho undi arakomereka ibyo byabereye ahitwa Himahwa muri commune rya Nsoro ni mu ntara ya Gitega iri hagati mu gihugu cy'u Burundi amakuru atangwa n'ababyiboneye yemeza ko umupolisi wa leta ari we warashe abo bantu inkuru ya mugenzi wacu Fidelite Ishatse
uyu yarayitavye imana yitwa abo yitungiye Valentin no munyeshero mwaka w'icenda avuka mu ntara ya Bururi muri commune Songa ku musozi Gahanda uhanura ubibe n'intara ya Gitega muri commune ya Ryansoro ahitwa Imahwa ni ruhande y'ibarabara yitwa RNCT ahantu hasanzwe hari ikigo cy'ubushakashatsi mu by'uburimyi n'ubworozi izabu uwo bari kumwe yarashwe mu kiganza yatwigana uko byagenze
twahita twa mwana kwa muganga tupfuye twaduhura n'abakozi ba izabu amaduhure hagi Imahwa dusanga bafise inka nkimwe iyo nka mujyanye Diregiteri amaze kubona duhagaze nkuko
Diregiteri wahe
Diregiteri wayizaho cyazana abapolisi babiri cyavuga ati erasiyo mihimbi yahamaje cyo batangura abandi asanga aha mu kiganza uwo twari kumwe nawe acyamura sinsoro rusoro ko mu mavi n'undi ngo aha mu itako n'undi aha mu mutima n'urundi ngo ngaha aha gukishye
abo basore barashwe hakiri ku murango abakudukura muri bamwe mu bayibonye amenyesha ko ari ingiye cy'isaha 10 z'umuhingamo igihe abasore baraswa mbere y'amakuru yemeza ko mbere y'uko baraswa bari badugije ibiganza
Director wa Izabo yaje ava muri Izabo acaza azana n'imodoka yiwe ashitse kuri parking acaza imbere y'iwe hari moto ipakiye ya police babiri yavuze ati ntimusigaze n'umwe abwenye mu police kandi harashe mu police umwe ubundi ntiyarashe
abo bahungu none ahakarorera aho bari bahagaze n'abo bapolisi babasanze hari nk'imetero nka zingana
hari nk'imetero nka 10 kweri kuko nyabana bacu batari kamaboko ari babiri umwe rewe atarisa amaboko niwe yaciyaraswa kuboko undi mbona amushwe naho yararyamye ngo amurasiraho kuko nayibona ngenda ndirukanga nduganaje Director rero yaciye avana imodoka iyo yari iri acara hinduka gutoranya abapolisi biwe acara vutura asubiye inyuma
nuva ko Director aho baraswe ari yakuye meza
yego yaramanje arayigirayo acha sanga baje guhashara abandura basuza kuba jana muri izabo
ico kigo cy'igihugu cyeje ubushakashatsi mu n'ubworozi izabo gifite amatongo atari make muri ako karere amwe muri ayo matongo ntarigera rimwa mwiciri heze ayo matongo yarahuye n'imiro ya nyakanga mu gihe imvura yatasuye muri ayo matongo bari ko haramera ibindi byatsi izabo nayo ikigo cy'ungana n'abanyagihugu basanzwe baza kuharagira inka zabo aho rero iyi nka zihafatiwe Izabu iraheza igatoza mande angana ibihumbi 45 kuri buri nka imwe yose ifashwe mu gihe amakuru ava mu babonye iraswa ryaho bahungu avuga yuko barashwe inyuma y'ifatwa y'inka zeko zarisha muri amatongo ya Izabu umukuru w'umutumba Gahanda amenyesha yuko naho basore bari kuba bari mu makosa bari kuronswa ibindi bihano bitandukanye n'ukuraswa bisabagabo geregware
cyo ntangajwe nuko abapolisi bakubaka kurasa umuntu afise amaboko adafise inkoho nkabo nibaze ko inkoho irasana n'iyindi cyaradutangaje twese twaguye dupfukanye kandi dutse ibintu bibaho aho bana nimba bari mu kaguma cyangwa bari babafatanye ikosa bari kubaboha hanyuma kadutuma katugana tukabibaza neza tukabaza twe n'ababyeyi babo icyo watumye abana bakora ayo makosa ntibari ko cyo babica twebwe amwe bishobotse bo duho mu police yakoze ibyo cyaha na izabu akamarenguta direktere wa izaba akasigura neza icyo yashatse gushika kongera icyo abantu ko nibyumvikana kugira ngo akoreshe amasoro ataruso we yakomeretse he yapfuye he abakozi biwe bakomeretse amajahe yokwerekana iki
umuyobozi w'ikigo izabu Chimahwa Aloise nije imbere ntitwashobye kumuronka kugira ngo ica shikiriza kubijyanye n'itegeko ryo kurasa yagirizwa yuko yahaye abapolisi ku ruhande rw'igipolisi uvugira ubwo rwego wa Pepe en Pierre Hurikiye yabwije igihe Amerika yuko umupolisi yarashe abo bahungu atarafise ntumbero y'ukubikora Pierre Hurikiye yabwije igihe Amerika ko uyu mupolisi yagomba arase hejuru kugira ashwiragize abo bahungu maze abona bacabaza kumuhundara ko ngo bamwaka inkoho amasoro abona gusohoka ku mutumba gahanda muri commune Songa mu ntera bururi Fidelite yashatse icyo cya America
Fidelite urakoze kuri iyi nkuru mwe mukurikira dijwi rya America bonono tugiye kubageza ikiganiro ntorereka zoza gitegurwa na studio Jambi korera ibujumbura mu Burundi
Mina mbeguri mu maki kudakoma
yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ndiko ndumviriza ntorere kazoza
umviriza ntorere kazoza
eh erega mwarasizo ntorere kazoza
Ntorere kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
Eka ni nyifato ibereye imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
Mugitegurirwa na studio Ijambo
Ntorere kazoza
Ntorere kazoza
Ikaze ni gwanyu bakunze ibikiganiro Ntorere kazoza ikiyago cha politique cha studio Ijambo gisamiranira kwijwi rya America Jerome Niyonzima ndakiremesheje ndabipfurize umwaka muhire w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi utanguye muri uyu mwaka dusozere ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu twaragarutse ku bitari bike muri kino kiganiro Ntorere kazoza reka duce ku masonga tubibutse bikuru bikuru mu byo twagiye tuganira ko twaragarutse ku kibazo cy'umutekano muri zone ya Musaga imwe mu mazone yaranzwemo imyiyerekano yo kwiramiza ikiringo cy'umukuru w'igihugu cy'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu bishyira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri umukuru w'igisagara cya Bujumbura akaba yarateye akamo abanyamusaga ngo bafashe mu kugarukana umutekano aho babaye
umunyagi wo kumusake numubwira nuko yoharanira amahoro y'ubwa mbere nagira ndababwire yuko ahandi mu yandi mazone ariko arubaka amashuri ariko nko kuri zone ya Musaga nta kiriko kirakogwa kuko nta bantu boza gukora ibyo bikogwa hagaragara umutekano muke no basaba ko nyine buharugurukira amahoro ajya amazi abuze bijya bikogwa byose by'iterambere biteko birakogwa bishobora gukogwa
twaragarutse ku vyerekeye ikibanza cy'umukenyezi muri politike hano mu gihugu cy'u Burundi Honorable Marceline Bararufise yahoze ari buramatari b'intara ya Rutana aravuga icokogwa kugira ngo intambanyi zibuze abakenyezi kugira uruhara rwa politike ruboneka zihave
uwo bashaka gutegura abakenyezi neza akabategura ku matora y'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ku bwanje yotangura ubunyene agatangurana nabo bari bagiye ku ntonde batashikiriwe agatangurana nabo bifuje batashikiriwe agatangurana nabo bifuje bakongera bagatogwa kuko nyene urahura ubwenga burahura kare nimba hari ukundi twoheza tukabwizanya ingene twogenda turahinyanyura tukazogenda turahinyanyura bukebuka dupfundura akantu kamwe kamwe dutetwurura agapfundo kamwe kamwe mugabo kijya gihe urabona ko twaje by'ukuri hasan uko hagetse
ikindi twayaze na kamaro ku kwibuka abahitanywe n'amagume Burundi buhitiyemo Aloise batungwa nayo arongo yishiramwe amepesigira ubundu atubwira ukwibuka kunywanisha ingene ko bakumeze
ukwibuka kunywanisha nukuwe kwibuka kunywanisha
mukwibuka abantu twabuze sukwibuka babishye hari umunsi umwe twagize ikiganiro umukuru mugambo cyo gihe mu 2011 yari bona aventure niba nkana niba ntibeshye yavuze ati ikibazo kihari mu Burundi abantu bibuka abishye abantu ntibibuka bishwe cyo rero uko nukwibuka kubi kuko uburundi ko wibuka kugira ngo hamagara abantu kwihora twebwe tuvuga tuti twibuka bo twabuze ni twibuka babishye hanyuma duha gateka abo bantu
ikindi twagarutse ko na matati ya tongo na kamaro kishumbusho yabateshejwe byabo nibihe by'intambara urundi bwagiye bucamwe atanazi masumbuko arongoye runani rw'abahungutse rufite icyicaro mu ntara ya Rumonge agira ati agashumbusho karakenewe cyane
ivyo jewe ndabishima nkuko twari dusanzwe tubivuga ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma agatahuka ibyiwe akacabarirwa n'abantu bamwe bamwe ngo ntiyobishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi sentede utunganya ico gikogwa umuntu akabarirwa yuko yogabura itongo n'uwo batavukana twebwe rero muri ERB ni bamwe twashoboye gukurikirana hafi ibyo bintu twebwe hari ikintu cyo twasinye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma turanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko wohabwa agasumbusho
muri uno mwaka w'2016 barabaye kandi ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu tukaba twararabiye hamwe n'abatumire ba studio ijambo ivyoshigwa imbere mu biganiro vyonywanisha abarundi vy'ukuri Honorable Tassiano Sibomana avugira iprona yihurikiye mu mizero y'abarundi akagira ati igikenewe nuko twubahiriza amasezerano y'amahoro y'Arusha
cyambere na mbere no kubwicanya buri mu gihugu cyo dutegereza gushira imbere kugira ngo nibyo biganiriro bibandanye atabantu ariko barafata abantu ariko baranyuruzwa ngo dutore imivyimba canke nitunayitore atabantu ariko barafunga igusa atabantu ariko baraboretswa igufa n'abapolisi cyangwa imbonerakure canke abakora mu iperereza cya kabiri rero nuko tubanza tukavugana icyateye inzigorane turimo icyo nacyo sikindi niho nyangwa y'amasezerano y'Arusha nibwizwa shingiro arije byavuye bibyara kiringo cha gatatu cha Peter Nkurunziza aho rero tuvuga tuti dutegerezwa rero kuraba ingene ayo masezerano y'Arusha araho nyine ko imigambi yose tavuga rumwe na leta duhuriza koko atawe yakomakoma reka mbere n'abanyamahanga bafasha u Burundi mbere n'abagize ibiro by'umuhuza bose baravuga ko atawe ukorakora ku masezerano y'Arusha aho rero niho tuzoca duhagararira tuti mbe none kugira ntibayakorakore twakora iki kuba ntuzosubira guharira ingene amasezerano y'Arusha bibatse canke ingene tuyasambura canke tuyasambura tugena tuvuga tuti kugira ntasubire kurengwa cyo hobwa n'igiki twebwe dusaba yuko hoca haba umugwi w'amaho ukura bikurikizwa n'ishyirwa mu ngiro cy'ayo masezerano uwo mugwi twe tugasaba yuko uwo burimwo abanyamahanga aba bama biyita muziko iyo turi mu ngorane baza gufasha barondera amahera ahantu uvuga ishyirahamwe mpuzamakungu n'ubumwe bwa Afurika iyo muri aka karere yase n'ibihugu bya rutura kunda gufasha Burundi abanyamerika ababiriki naho babanka tukaraba ibihugu mwe n'ibyo n'ubu biriko biratanga amahera kugira ngo abarundi bashobore kuvugana mu nyuma ya tugaheza rero tukaraba ko byo bikenewe ko hoje mu barundi bidakenewe tukanashaka tukareka tubihurije ko uwo mugubwa n'abanyamahanga gusa naho nyine twebwe ntangorane byo dutera tugaheza mbere tukagira ko tukanaraba ibihano byo tegekanywe kugira ngo uwo ari we wese ashobora kuba ari ku butegetsi ubucanka zobuza kwejo hamwe yorenga kuri ayo masezerano je ugenda gute yohanwa gute
kindi twagarutse ko mu kiyago cha Ntorere Kazoza ningene ingingo 23 busa 3 yigisata kijeje umutekano mwishiramwe muza makungu oni yakiriwe n'abanyapolitike iyo ngingo nayo ikaba yari yerekeye kurungika abapolisi amajana 228 mu gikorwa cyo kunganira umutekano no gukinga iyo nyabwoko honorable Jean de Dieu Mutabazi arongoye umugambwe ra debu kubwiwe ngo iyo nyabwoko ryamya rugwitwazo rudafashe
bavuga yuko ngaha mu Burundi hagira habe iho nyabwoko iho nyabwoko benshi baranasongora akavuga ati niho nyabwoko bw'abatutsi la minorite tutsi kubera bijya bivuga ngo harabiho nyabwoko rya politique bijya ni ibintu bitaba bifashe Alo icho ni kinyoma cha mbere. Icha kabiri bakavuga icho cha mbere sinabivuga giheze no muri Swiss mu nama heze baragifatiye ko bavuga ngo ni ngo turi muri phase pré-génocide. Yuko hagira habe ihonyabwoko ngaha. Mugabo icho kinyoma kimaze umwaka bagikoresha ngo raba neza hagira habe ihonyabwoko. Nige bata ngwa kubivuga muri buka yuko mwishira hamwe y'ibihugu bya Afrika inyo africaine. Naho nyene bari kubera ibinyoma bari bababwiye bari baravuze yuko hoza igisirikare ibi kirimo abantu ibihumbi bitanu maprobe. Mugabo twaravyiyamirije turasubira turanasigura gushikaho icyo cyumviro bagiheba muri buka yuko ni gihe haza abakuru b'ibihugu. Batayi bake kwirabire ntuze uko Burundi bwifashe basanze ari binyoma gusa.
Honorable Phineas Nigaba nawagira ati reka ndagutura rero twibiteye ubwoba bishobora gushikana ku yonya bwoko.
Tuma ijambo.
Ndagwa karo muri Frodebu. Christabe Ninyari hehe.
Subira mu twumva.
Umudame yitwa Irakoze Christabe Ninyari yatwara abakenyezi muri Bujumbura rirare ari hehe.
Oya je uwo mudamu ntawe nzi.
Anone
mvuga uwo mudamu ntuze ntawe ndi sinshobora kumenya yuko uri kurabesha canke uvuze ukuri. Mugabo hamwe umuntu yoba yarabuzire ntuze irengero ryabo nukubivuga twese tugafasha kugira ngo tumurondere. None babuzire irengero ryabo wagiriza nde none
kwaragarutse ku biganiro bibereye abarundi bishobora kugarukana amahoro n'umutekano. Kubwa Honorable Victor Burikukiye ngo hari abo kwitaba ibyo biganiro n'abatemerewe kuvyitaba
umuntu yitwa mu Burundi wese
n'abahunze vuba barimwo abiyonkoye muri CNDD-FDD bo bamwe
yego kubera iki batoba gusa turatandukanye ibintu tuge muri CNDD-FDD
yego
kuko turi mu ntwaro ya demokarasi nk'umuntu ejo bundi yafashe agasohora ibigwanisha akagira agahereka inzego zitorewe n'abanyagihugu nibaza ko ngo umuntu atobamwe kuko n'ahandi demaze nzi tubibona ingene be nabo bantu ahubwo baca abanyarwanda kubafatira ibihano naho ubundi abarundi bose b'imice yose ubuzima bw'igihugu bari hanze n'abari hano n'abari mu gihugu nibaza ko babatumirwa mu byo bintu
nkabo bagerageje gutembagaza ubutegetsi rero ntibwo kwegera n'ahari imeza
nibaza ko abo ikibanza cabo ari mu butungane
ndahindukiye muri Sahanya Frodebu Honorable Phineas birahumuritse.
Numva byohumuriza gute kutemera ikiringo cya gatatu suko uvuga ngo ucube umugwanyi oya kandi n'uburenganzira bw'umuntu kuko itegeko icyo rivura bwa ati itegeko ryanditse gukije cyangwa gukurikiza itegeko ubundi akavuga ati sindari kurikiza numva rero abo bantu babiri iyo bahari urabyemera ariko n'ucuvuga ngo uwo muntu wese avuga ngo
ariko nta mishamirano ihari
imishamirano
wowe muri Frode bushamiranye nawe
muri politique irahari
imishamirano ya politique
imishamirano ya politique irahari none uwovuga ngo ntihari gutega honorable ubona ko mu gihugu ubona ko namakungu ariko avuga ati igenda mu biganire numva ko abantu bashamiranye
ariko turiko turaganira tudashamiranye kandi utemere ico kiringo
sa
ko turiko turaganira
umva nti duhuza ariko wumvise ko tudahuza
harize mudahuriza
ariko tudahuriza ko
umuga nti dushamiranye
ndu politique ma urumva ko hari icyo tudahuriza ko urundi cyo gituma ndo ati ibyo tudahuriza ko twicaye tubiganire
ku ruhande rw'umuhinga mu mvugire mesha Professor Adolphe Sururu agira ati icokogwa nuko abantu boshira imbere kubanza kugarukana umutekano
ica mbere no shira imbere nuko ho banza hakagarukano umutekano kuri bose
ica kabiri
umutekano ubonetse hakaza abantu koko bafise ivyo bavuga mu bintu vya politike
abo vyiga
hari abanyapolitike bariho bi kandi cyane tukaraba icyo tumu Burundi bwogorora kandi bukogorora kuri bose ntibwogorore kuri bamwe
urakoze cyane ni no kuri uwo mwizero dusozereye ko kino kiyago cha politike nibyo twaganiriye muri uyu mwaka uheze ibyo byari bike muri byo twashimye kugaruka ko muri kino kiganiro gitangurira umwaka wa 2017 mfata kana nkengurukire abamenyesha makuru bagize uruhara mu itunganywa y'ikiganiro ndorereka zoza muri uyu mwaka urangiye nshimire Nunu Greliane nshimire Krisi Munezero nshimire Terence Manirakiza nshimire kandi Jean Paul Nico ndindiriye abipfuriza umwaka muhire w'2017 nongere nkengurukire mwebwe mwese mwagumye mukurikirana kino kiganiro ku ijwi rya Amerika nkengurukire n'abarongoye ijwi rya Amerika batwizigiye bakaduha akanya ko kuganira namwe Jerome Niyonzima nayinda kirimesheje nongere ndangize ndabipfuriza kuruhanirwa muri uyu mwaka mushasha w'2017 naho gutaha
cyari kiganiro nturere kazoza ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
barakoze bagenzi bacu ba studio Ijambo tugeze icyo kiganiro ibiganiro byacu naha bihumurije ku hanga bw'ibyo Matian Wang na Daniel Brown kuri mikorere Eugenia Mukankusi mwakoze kudutega amatwi mugira ibihe byiza